mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muracyumva radio ijwi rya Amerika mu Burundi, muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ndabashuhuje cyane, mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Leta y'u Burundi uyu munsi yahamije ko ibyemezo bya Kongre idasanzwe ya CNL yakuye agatorwasa ku buyobozi bwayo ari ndakuka, agatorwasa arabihakana.
Cye n'ubu ndongoye mugambwe CNL kuko ibyabaye ingozi inki nabicu. Yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe, yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe.
Agatorwasa ni depite mu nteko ishinga amategeko y'u Burundi, niwe rero wayoboraga CNL. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ifite impungenge kubera icyemezo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo gusubizaho igihano cyo kwicwa. Israeli yateye mu bitaro mu mujyi wa Gaza. Naho Ukraine iravuga ko yahanuye drone 17 Uburusiya bwayirasheho. Aya makuru no mu yandi twabateguriye yose turayarambura mu kanya mbahaye ikaze. Muri kumwe na Thomas Kamirindo. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Joe Biden n'umutegarugori we Dr. Jill Biden kuri uyu wa mbere bijihije mu biro by'umukuru w'igihugu ari naho batuye muri Maison Blanche, ibirori by'ukwezi kwahariwe abari n'abategarugori muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibindi kuri iyi nkuru Fidel Niyongabo.
Leta ya President Biden ku munsi w'Imana yavuze ko igiye gutangaza ingingo zikomeye zitari bwafatwe imbere yaho zigenewe gushyira imbere ubushakashatsi mu bijyanye n'amagara y'abapfasoni. Perezida Biden yabivuze igihe ariko yakira umushikiranganji wa mbere w'igihugu cya Ireland, Leo Varadkar, mu biro vyiwe Maison Blanche ku munsi w'Imana. Hari mu birori vyo guhimbaza imyaka 100 irangiye y'imigenderanire hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Ireland. Perezida Joe Biden yaragarutse cyane ku ntererano mu by'ubutunzi y'igihugu cya Ireland. Yaratangaje ko Ireland ari kimwe mu bihugu byashize imitahe ikomeye cyane muri Amerika. Perezida Biden yavuze ko igihugu ciwe na Ireland vyiyemeje ko bishyigikiye imigambi yo kugwanya gahotoro. Yavuze ko ivyo bihugu byombi vyagiye hamwe mu kwiyamiriza ibitero vy'Uburusiya muri Ukraine hamwe no mu gufatira ingingo zikomeye ico gihugu. Perezida Joe Biden yagize ati:
And the Taoiseach and I agree about the urgent need to increase humanitarian aid in Gaza.
Ministri w'intebe wa mbere wa Ireland nanjye tukumvikanye ku gikorwa cyihutirwa cyo kongeza imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza, hamwe no kugera ku gahenge hagati ya Isiraeli n'umutwe wa Hamas. Agahenge katuma abafashwe ko ingwate batahuka mu miryango yabo. Ibyo kandi byatuma ibihugu bibiri bibana mu mahoro nk'inzira yonyine y'amahoro n'umutekano birambye hagati ya Israeli n'abanyapalestine.
Umushikiranganji wa mbere wa Ireland, Leo Varadkar, yarerekanye ko abanya Ireland bumva ivyo abanyapalestine baharanira. Yabigereranije n'amateka y'igihugu ciwe yaranzwe no kugwanira ubwigenge bwacu. Leo Varadkar agira ati:
The Irish people are deeply troubled about the catastrophe that's on hold.
Ministri w'intebe wa mbere wa Ireland nanjye tukumvikanye ku gikorwa cyihutirwa cyo kongeza imfashanyo zigenewe abaturage b'i Gaza, hamwe no kugera ku gahenge hagati ya Isiraeli n'umutwe wa Hamas. Agahenge katuma abafashwe ko ingwate batahuka mu miryango yabo. Ibyo kandi byatuma ibihugu bibiri bibana mu mahoro nk'inzira yonyine y'amahoro n'umutekano birambye hagati ya Isiraeli n'abanyapalestine.
Umushikiranganji wa mbere wa Ireland, Leo Varadkar, yatangaje ko igihugu ciwe citeguriye kwemera igihugu ca Palestina cifatanije n'abandi na kazoza k'ibihugu bibiri vyigenga mu karere.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uranenga insinzi ya President Vladimir Putin mu matora y'umukuru w'igihugu mu Burusiya, uvuga ko yayigezeho akoresheje iterabwoba ku baturage be no kubafungira ubusa. Fidel Niyonga barakomeza.
Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell kuri uyu wa mbere yavuze ko kuba Perezida Putin yasubiye gutorwa mu kiringo cy'imyaka itandatu bidafatiye ku matora arangwa n'ubwigenge kandi atagira amahinyu. Yavuze ko abatavuga rumwe na leta b'ukuri banumijwe kandi indorerezi zo mu makungu zitari zihari. Mu itangazo ibihugu uko ari 27 bigize ishyirahamwe ry'umuryango w'Uburaya byashikirije hamwe mu nyuma yaho byatangaje ko Abarusiya bataronkejwe uburenganzira bwo guhitamo neza umukuru w'igihugu nyuma y'uko abanyapolitike bose badashigikiye ingwano muri Ukraine bakumiwe. Ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya ryiyamirije itunganywa ry'amatora mu ntara zo muri Ukraine zigaruriwe n'Uburusiya. Ryamenyesheje ko ritemera kandi ritazokwigera ryemera ivyo rivuga ko vyitwa ko ari amatora mu bice vy'igihugu ca Ukraine canke ibiyavuyemwo. Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'Uburaya Joseph Borrell yatangaje ko vyitezwe ko abashikiranganji b'iryo shyirahamwe bariko babonanira i Bruxelles bafatira ibihano abategetsi b'amabohero bagize uruhara mu rupfu mu kwezi kurangiye rw'umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta Alexei Navalny.
Ukraine Radio Ijwi rya Amerika. Noneho tujye muri Ukraine. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine rero irakomeje. Ukraine yatangaje ko yashwanyagurije mu kirere drone 17 kuri 22 Uburusiya bwarashe mu ntara 9 mu masaha ya kare yo kuri uyu wa mbere. Fidele niyo ngabaragarutse.
Ibikoba birasa indege z'ingwano na za misile vya Ukraine vyarashe izo ndege mu gitero catumye inyubako y'igorofa abanyagihugu babamwo yakumuriro. Iyo gorofa yubatse mu gisagara ca Krivyiri kiri hagati mu gihugu. Abategetsi baho batangaje ko atabapfuye canke ngo bakomereke muri ico gitero. Abajejwe gutabara arashoboye gukura muri iyo nyubako y'igorofa abayibamwo. Buramatari w'intara ya Kirovorad Andriy Raykovich yatangaje ko igitero cha drone c'Uburusiya casambuye ibibanza birimwe amahinguriro yabikorera ku giti cyabo n'inyubako abanyagihugu babamwo ziri hafi yaho. Yamara yavuze ko atanumwe hasize ubuzima canke ngo akomereke. Igisirikare kigwanira mu kirere cha Ukraine catangaje ko Uburusiya kandi bwarashije misiri indwi mu bibanza bitari bike byo muri Ukraine mu ijoro ryashiriye kuri uyu wa mbere. Ico gitero cha misiri Uburusiya bwakoze mu ntara ya Kharkiv iri mu buseruko bwa Ukraine mu ijoro ryashiriye uno munsi wa mbere cononye ikibanza cy'abajejwe kurwanya imiriro gikomeretsa umuntu umwe. Iyo nkuru yatangajwe n'ibiro by'igihugu bijejwe gutabara byihutirwa bya Ukraine.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Noneho tujye muri Espagne. Polisi yataye muri yombi abantu batatu irega ko baroshye ku bushake bwabo abimukira batanu mu nyanja ya Pasifika mu majyepfo y'igihugu mu kwezi kwa 11 gushize. Oriane itangisha karaduye inkuru.
Izo ngenzi zishwe zihawe amategeko yo kuva mu bwato zigakorokera mu mikuba ikomeye y'ibahari Atlantic igihe bari bageze hafi y'inkengera ya Cadiz mu bumanuko bwa Espagne mu kwezi kwa 11. Itororokanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters rivuga ko abagabo babiri n'umugore umwe bari mu minwe y'igipolisi cy'akarere ka Algeciras ku birometero 70 uvuye i Cadiz. Bagirizwa kuba bategetse izo ngenzi kwita mu mazi yari arimwo umuyaga mwinshi kandi bari bazi neza ko izo ngenzi zose zitare zizi kwoga. Reuters yatangaje amakuru avuga ko abo bantu bafatiwe inkota ku mutwe bategekwa kwita muri iryo bahari. Ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu cya Espagne buvuga ko abo bantu bakoze ibyo byaha bakekwa kuba bari mu mugwi w'abagizi ba nabi bari bafise intumbero yo kuzimanganya ubuzima bw'abanyamahanga hamwe no kubanyuruza.
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Aya makuru mushobora kuyasanga igihe icyo ari cyo cyose ndetse no kuyakura igihe arimo avuga kuri internet kuri y3@ radio yacu voa.com no kuri YouTube na Facebook kuri VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere ko mu biyaga bigari tuyahere mu Burundi. Uwahoze ari umuyobozi w'ishyaka CNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi Agaton Rwasa arashinja leta kwivanga mu bibazo by'ishyaka rye. Ni inkuru y'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayigezweho na Thierry Ndayishimiye.
Umushikiranganji w'intwaro rero hagati mu gihugu iterambere rusange n'umutekano Martin Iteretse yemeje ku muhingamo wo kuri wa mbere ibyabereye mu ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL ryabaye kuwa 14 umwaka w'2024. Iryo naryo ryakuye ku burongozi bw'uwo mugambwe SNL umushingamateka Agathon Rwasa. Ibyo biri mu ikete nimero 530481 ryo kuri uyu wa mbere ryemeza ibikubiye muri raporo y'ikoraniro ridasanzwe ry'umugambwe SNL. Umushikiranganji Martin Iteretse yarungikiye umushingamateka Marie Immaculée na Joachim Mvuna. Uyu ni wasumbye imyaka abandi mu bari bagize biro ya politike y'umugambwe SNL yashinzweho mu mwaka w'2019. Yamumenyesheje ko yakiriye icegeranyo c'ingingo zafatiwe mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe SNL ryabereye ingozi ku wa 14 uyu mwaka na cane cane itogwa rya Nestor Girukwisha shaka umukuru akongera akaba n'userukira umugambwe SNL imbere y'amategeko hamwe n'ishirwaho ry'abagize biro politike nshasha. Iryo kete rikaba ryarungikiwe abarongoye intara zose z'u Burundi hamwe n'umukuru w'igisagara umuyobozi mukuru ajeje ibyo gukurikirana amashirahamwe atari aya leta n'imigambwe hamwe na Nestor Girukwishaka aherutse gutorwa ngo arongore umugambwe SNL yongera na userukire imbere y'amategeko. Gusa umushingamateka Agathon Rwasa yakuwe ku burongozi atari mu Burundi yari yamirije ingingo zafatiwe mu ikoraniro ryiswe ko ridasanzwe rya SNL.
Ke n'ubu ndongoye umugambwe SNL ibyabaye ingozi ku itariki 10 z'uku kwezi ni nkinamico. N'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo ryo gukoraho ikoraniro kaminuza.
Agathon Rwasa avuga ko n'ubu ari wakirongoye umugambwe SNL.
Kene ubu ndongo y'umugambwe SNL kuko ivyabaye ingozi inkinamico yaba amategeko y'igihugu yarahonyanzwe yaba amategeko y'umugambwe yarahonyanzwe kuko bwa mbere na mbere hoho none wewe uzanye buramatari ukazana mustantiri ukazana imbonera kure ukazana abapolisi ukazana abasirikare ati bariya ntimwemere yuko barengana ikorandero ry'umugambwe bene ryo wabuza ko bahujamo ari jamwe
nkuko bivuga Agathon Rwasa aratangazwa no kwankirwa gutunganya ikoraniro kaminuza yari yasabye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu mu ikete ryo kuwa 28 Ruhuhuma umwaka w'2024 ryari kuba ryabaye kuwa 2 Ntwarante umwaka w'2024 nyene ariko inyuma y'indwi imwe gusa akumva abahawe uburenganzira bwo gutunganya ikoraniro ridasanzwe ku izina ry'umugambwe SNL. Nayo kubitabye iryo koraniro ryabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi umushingamateka Agathon Rwasa agira ati
abo bantu bavuga yuko bagiyeyo n'abakongresiste abaha muri iyo minsi twashize habona yuko hariho ibintu biko birakorwa biteye amakenga aho umuntu yagenda akaza gutanga amafaranga bakandika abantu basanze ku maparikingi bayorora abaribo bose ngo n'abantu bazoja muri kongre none kongre gasiro kritema ibuko nijya ari mwumvise umugambwe ugira ikoraniro kaminuza bagaca batangiriza igihugu cyose umuntu ameze uko imodoka arimeze uko ntirengane fata funga gira gute.
Kubwa Agathon Rwasa ibiriko biraba mu mugambwe SNL ni ishirwa mu ngiro ry'ibyashikirijwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo.
Agathon Rwasa njye namubwiye inshuro zibiri nimba ibyo twagwaniye muri CNDD-FDD ari byo nawe wagwanira nuze mu mugambwe CNDD-FDD cyanke ubu mugenzi w'umugambwe muramubaza. Nasubiye kumubwira turi muri Nigeria ya Abuja ndamubwira nti uracibuka ivyo nakubwiye ntandakimenya nyishu naciye namubwira nti jewe sinihuta ivyo mvuze mba nabizirikanye mwanya muremure uzogira kuvyiyumvira bitakigira inguvu karibu.
Agathon Rwasa avuga ko abategetsi b'u Burundi bohindura uko biyumvira kuri kazoza n'ubuzima bw'igihugu aho kwiyumvira kuri kazoza kabo bonyene n'umugambwe wabo.
Abantu bari bakwiye kuraba barekaye gusuzuma yaba nabo nyene batwara igihugu bari bakwiye gusuzuma bakaraba mbega byazanye akarusha kahe gusambagura imigambwe mbega uyu munsi twobaza tuti ubu none ko bashaka gusambura SNL ibitoro bice biboneka amafaranga y'agaciro acaboneka bya bidandazwa ibiciro bigomba biduga no kubura bikabura ya sukari n'ibindi ubu bica biboneka kubera bari kwarasambura SNL.
Umushingamateka Agathon Rwasa asaba abajejwe intwaro na cane cane umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu kwigarura akareka umugambwe SNL n'indongozi zawo zizwi n'amategeko ukitunganya bikurikije amategeko.
Wewe uhagararira amategeko gute ushira abantu mu bihano atakosa bafise twebwe duhagararaho amategeko ahagaze amategeko y'igihugu mbega avuga iki mategeko y'igihugu arabuza intwaro kwivanga mu byo mugambwe nibazibukire begere kure haba baturekere uburenganzira bwacu mugambwe CNL turiteguye n'ubu tuzosubira twandikire umushikiranganje tumumenyeshe igenekerezo cyo gukora ikoraniro kaminuza hanyuma ikoraniro kaminuza n'icyo rizotora umuti w'ibazo byose
kubijanye n'icyo gato gwasayozoba ari kwitaba amatora ari imbere mu gihe byakozwe bimaze kwemezwa n'inzego zibijejwe agira ati
amatora n'uburenganzira bw'umurundi wariwe wese akwije imyaka 18 ntaje ndayagatayikwije n'ukuri kandi je ndumurundi ntabwo ndinwa ntanubundi bwenegihugu nigeze ndonka ntanubwo nzorondera ibisabwa kugira ngo umuntu aje mu matora byose ndabikwije
n'istori girukwishaka aheruka gutogwa ngo asubirire gato gwasa ku burongozi yarasanzwe arongoye umunyamabanga jejwe imigenderanire no gufashanya mu mugambwe CNL.
Ijwi rya Amerika none tujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Guverinoma yasubukuye igihano cyo kwicwa biteye impungenge abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko abantu bashobora kuzazira ubusa muri ibi bihe by'intambara. Ibindi kuri iyi nkuru Vedaste Ngabo uri Uvira.
Ikijyano cy'urupfu cyongeye kugaruka kubera intambara za 2023. Zimwe mu burasirazuba bwa Kongo aho bamwe mu baturage bashinjwa gukorana nayo zimwe mu nzego zishinzwe umutekano zigashinjwa kuba ibigwari n'abahemu inyandiko ya ministre w'ubutabera wa Kongo Rose Mutombo yo mu cumweru gishize yohereje inkiko nkuru za gisirikare n'iza gisivile yumvikanishije ibizashingirwaho mu gushyira mu bikorwa iryo tegeko yerekana ko impamvu nyinshi yatumye leta igarura iryo tegeko ryari ryahagaritswe mu mwaka wa 2023 zirimo ikibazo cy'ubugambanyi ubutasi ndetse no kwitabira udutsiko tw'amabandi yitwaje imbunda mu nyandiko ye ministre Rose Mutombo yerekana kandi ko hashize imyaka 30 murasirazuba bwa Kongo habera intambara zigenda zisubiramo zitegwa n'ibihugu by'amahanga ku bufatanye bwa bamwe mu baturage b'abakongomani bamwe mu baturage bavuganye n'ijwi rya Amerika basangiye ingingo ya leta yo kugarura igihano cy'urupfu itari kwiriye kuko umukuru w'igihugu cya Kongo nawe yavuze yuko ubutabera bw'iki gihugu bugwaye. Felix Serugayi ni umuturage wo muri Uvira kandi afite abavandimwe be bafungiwe Kinshasa.
Nye nabonye babishizeho ko muri Kongo bagaruye igihano cy'urupfu ariko ntabwo ngewe nabishimye ntabwo ari byo kubera ko turi mu gihugu justice yonyine ntabwo iri organize nimba justice itari organize kugarura rero ikibazo cy'urupfu boku dezinonsa abantu baba dafite ibyaha cyangwa bitoya bagomba kuzabirenganira mu justice akagombye kubanza kuba ifatika.
Senegalais Bizimana umugabo uri mu kigero cy'imyaka 60 y'amavuko ari mu bayobozi bakora mu rwego rw'uburezi muri territoire ya Fizi asanga ingingo yari kwiriye kuri we umuco wo kudahana ni utuma ubwicanyi n'ubugeze bwa nabi byiyongera mu rasirazuba bwa Kongo.
Kuvuga ngo ndabonye bavuze ngo bashize igihano cy'urupfu navuze ngo ndiruhuke
kubera
mare kuko n'icyo kibereye kino gihugu paske kubona abantu bafata umuntu bakamurya mu ibarabara ejo bisha abagore babiri hari baba pasteur barababona barabafata barabatema barabatwika ku manywa izuba ariko barabazi barababona barabazanye mu rukiko ntibaba hano iri foki y'igihano bagishire mu bikorwa mu buryo bugaragara
kubireba amategeko nyirizina. Inzobere mu by'ubutabera Fidel Sebahizi avuga yuko ishyirwa mu bikorwa by'ingingo mu karere kaberamo intambara bizagira ingaruka nyinshi.
Tekereza yuko yagaruye icyo gihano kugira ngo yice abikeka ko bakorana na Juventus abo bose igihano cy'urupfu n'ikigaruka bazabica bazabirenza babikize kubera yuko bazaba bafite igihe korono bakoresha bagaragariza amahanga yuko ari itegeko ryemewe mu gihugu. Igitabo mpana byaha cya Kongo ku ngingo ya 5 article ya 5 yemera yuko igihano cy'urupfu kiri kuri liste y'ibihano bihanwa muri Kongo.
Bamwe muharanira uburenganzira bwa muntu muri Kongo bavuga yuko uko kugarura igihano cy'urupfu ari ugusubira inyuma ku kiremwa muntu muri iki gihugu. Wiso twitegure n'umunyamategeko uharanira uburenganzira bwa muntu mu ntara kivuye ruguru
president yagombaga kureba ukuntu iyi moratoire yaba yayisispanda akaba yiretse akayihagarika gushaka abatretere mu gihugu nabwo bisaba ngo wica abantu ku manywa izuba riva. Turi kubona yuko itegeko bazarikoresha bahana bawupoza ugasanga bibaye ibintu bita reglement de compte ku bawupoza.
Twavugishije 2023 kuri iki kibazo cishyirwa mu bikorwa by'igihano cy'urupfu muri Kongo ntibagira ico batangaza kuko twabandikiye ubutumwa bugufi ntibabusubiza. Muri Kongo ingingo zimwe na zimwe z'amategeko zerekana yuko ibyaha bihanishwa igihano cy'urupfu, harimo ibyaha by'ubugambanyi, ubutasi, kwitabira udutsiko twitwaje intwaro. Kuri ibi hiyongeraho ibyaha by'intambara. Gusa kuva mu mwaka wa 2003 ntawanishijeho kwicwa, ahubwo bafungwaga burundu. Ovedasengabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Voice of America, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika ni no mu Rwanda, mu murenge wa Shingiro w'akarere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru. Abaturage bahangayikishijwe n'umutekano muke, hadutse agatsiko kabiyita abapibliki barakomeretsa kandi bakanasahura rubanda. Gloria Tuyishime yakurikiranye inkuru cyane.
N'abaturage batuye mu duce dutandukanye tw'umurenge wa Shingiro mu karere ka Musanze bavuga ko barembejwe n'ikibazo cy'umutekano muke uterwa n'agatsiko k'izo nsoresore. Aba baturage bavuga ko ku manywa bigoye kubabona kuko ubwo bugizi bwa nabi babukora mu ijoro. Umurenge wa Shingiro uherereye mu birometero hagati ya 340 uvuye mu mujyi wa Musanze. Ibikorwa bikunze gukorerwa muri aka gace cyane cyane ni ubuhinzi n'ubukerarugendo. Shingiro ituwemo n'abaturage barenga 224. Ijwi rya Amerika igera mu kagari ka Terimbere twaganiriye na Ndayambaje Manuel, ni umugabo uri mu kigero cy'imyaka 40, yatangiye adusobanurira abo bantu abari bo.
Ikibazo cyatangiye aba bantu ari abana bagumye naho bakigira ibisare bakinisha bikaba nk'ari mu mikino, naho bo bakuyemo imigaryo ugasanga ubungubu nk'umuntu bamwereye hano bagacupa ko yamara kukanywa. Igihe agiye basanga bamutegeye nk'irarya mu gitari bagahita bamufata bakamunigagura bakamwaka telefone n'amafaranga afite ubwo bagasiga umuntu banamuhonda bwe bagahita bigenda.
Twongeye kuganira na bamwe muri bo bagiye bahohoterwa n'aka gatsiko. Uko ubishaka Theoneste ni umwe muri bo.
Umuntu ati hagarara, ndahagarara, icyo wakoze ni ukunshikuza telefone ariruka, ndavuga n'intonda mwiruka, hari igihe yaba afite n'icuma wenda akaba yakintera, ubwo ndamureka aragenda. Iyo nta kintu mfitemo bigaragara, hari n'igihe yarana nankorera n'ibi ndi bitaru kunyaka telefone. Ubwo bwaramfashe no kugira ngo mbaho ngaho n'abantu bahankuye.
Uyu nawe umuvandimwe we yateraguye ibyuma hafi yo kumwica bikozwe n'abakekwa kuba abagize aka gatsiko.
Umugani gura muhungu iyo bakubonyeho amafaranga babona gukurikirana mpaka. Ubwo rero we yaratashe, atashe ngo ageze rarya asanga bamuregeye, bahita ngo bamukubita bamuteragura ibyuma njase nari nambari nari natashe. Uwari umuteye icuma rero mabuko ahita amufata, baratabara abantu baramuheka bamujyana ku bitaro.
Abaturage bo muri aka gace bongera kwemeza ko ikigiriza isoresore umwihariko ari ukugendana intwaro zirimo ibyuma bakoresha bagirira n'abaturage.
Inkoni ntibaziburaga, kumva n'ibyuma ntibabiburaga kubera ko bakoraga nijoro. Ubwo baburagamo ikintu urikumva nawe uri kubyumva ni ukumukubita. Ibikoni binini ntabwo ari udukoni dutoya, kukubita wahura nabo ucanye gutya telefone uri kugenda bagahita bakubita akabo telefone ikagwa uri ku ruhande akayifata ubundi bakiruka.
Ijwi rya Amerika kandi yifuje kumenya inkomoko y'iri zina ntibyadukundira, ariko si ubugizi bwa nawe muri aka gace bwaba buterwa n'iki? Uko ibishaka Savien ibyo yatubwiye.
Bakumva ko nyine basangira kandi batakoranye, nuko wanga akazi bakumva ko baryaye ubusa batavunikiye. Akazi karahari, ubu bari gukora ibirayi, abandi bari gukora ikiyeda, aho bari kubaka, uri kubona natwe ubu turi gucukura fose, hari abari gusiza ibibanza gutyo.
Nubwo abaturage bakomeza kuvuga ko abakora ibi ari urubyiruko ruri mu kigero cy'imyaka 20 kuzamura, bamwe muri bo bameze yuko badakora ibi babyibwirije, ahubwo haba hari ababatumye.
Kamakora hari bavuga yuko haba harimo n'abagabo nyine babafasha mu ibyo bintu, harimo n'abagabo niko bajya bavuga ngo baba bari kubafasha mu ibyo bintu. Kaga no kugira ngo bakubite uwo muntu byatewe n'uko hari abo bagabo bari baguriye bamwe n'inzoka. Aya ntago iri abafata baracyashaka urutonde rwo kugira ngo bazaze bafate n'abo bandi basigaye.
Ariko kandi aba baturage ntibahwema kugaragaza impungenge z'umutekano wabo, aho babihuza n'ubwicanyi bwigeze kuhakorerwa mu mwaka wa 2018, aho umutwe w'inyeshyamba wa FDLR wishe abaturage bagera kuri 20.
Barabisha abantu ni mu baturage bacu yapfa natwe twagiye gushingura byarabaye. Ni umutekano muke ku muturage.
Abaturage bose basaba ko umutekano wabo wakazwa.
Twasaba ubufasha nk'abo baba bafashe bakabakomeza kuko n'ubundi barabajana bakoze nk'ago manyanga guco ngeje tukongera tugahurira hano. Ubwo rukuma ntacu wamubwira rero ubuyobozi bwamurekuye.
Kuri iki kibazo Ijwi rya Amerika yavuganye n'umuyobozi wa polisi mu ntara y'Amajyaruguru CP Jean Bosco mwise neza, mu butumwa bugufi yatwandikiye kuri telefone ngendanwa yagize ati:
ababashije kumenyekana ko bari mu bateza umutekano muke
bari gushakishwa na polisi ku bufatanye n'abaturage abavuga ko barengana iperereza riri gukogwa n'ibigaragara ko badahungabanya umutekano turabizeza ko bazarekugwa gusa bafashwe hakurikijwe amakuru yatanzwe n'abaturage
uyu muyobozi kandi yasabye abaturage gutangira amakuru ku gihe
turasaba abaturage gutangira amakuru ku gihe icyaha kigakumirwa kitaraba
Bwana Mwiseneza yatubwiye ko bari bamaze kwakira ikirego kimwe gusa ariko hagikorwa iperereza ngo bamenye abakorewe ibikorwa by'urugomo uyu muyobozi yongeye kutubwira ko ari umwihariko w'uyu murenge gusa ariko abaturage bakatubwira ko batangiye kumenya iby'aya makuru mu mezi atandatu ashize usibye aka gace k'akarere ka Musanze kagaragaramo umutekano muke akarere ka Rubavu nako gafite agatsiko kabiyita abuzukuru ba shitani kica kakanambura abaturage Gloria Tuyishime ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uburundi bwohereje indorerezi mu rwego mpuzamahanga mu matora yo mu Burusiya arimo na ya president. Na matora yabaye kuva kuwa gatatu kugera ejo bundi ku cyumweru. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'umwe muri abo muri izo ndorerezo z'Abarundi Prosper Ntahorwamiye n'umukuru wa komisiyo y'igihugu y'amatora mu Burundi CENI.
Areo naje kurorera amatora mu gihugu cy'u Burusiya dutumiwe n'umugwise niwo muri iki gihugu mu majambo make nk'uko twabikurikiranye amatora yagenze neza na amatora yabaye mu mutekano n'ituze ntangere hanyuma n'amatora bakoresha uburyo bwa none bugezweho abantu twabwiye kuraba amatora aho abera ino amatora bayategura mu buryo bwinshi hari abatora ku biro by'itora bikiye mu nkaratasi kujya n'ahandi bikogwa akaba rero na bwa buhinga bwa none abantu bashobora gutora babicizemo bwa buhinga bwa none ushobora gutorera mu biro by'itora cyangwa ugashobora gutorera utari mu biro by'itora ubwo ni ubuhinga bukomeye twabonye bakoresha bageze ko ikindi nacyo twabonye bakoresha nuko bafite ahantu bita centre d'observation publique des élections bisigura yuko n'ahantu hari ibiro n'amamashini menshi ushobora gukurikirana amatora ku biro by'itora izo arizo zose ariko habera amatora muri iki gihugu cy'u Burusiya twasanze bafite ubuhinga bwa none buteye imbere ku buryo budasanzwe nibaza mbere ko ariho ngira hambere aho nari maze kuja n'ubwa mbere nabibonye
turetse ubwo buryo hari ikindi kintu kidasanzwe mwoba mwarashoboye kubona muri ayo matora
ikintu nabonye umenya ni gishasha sinobuhabuza bwongeranye ku isi abantu benshi batoye mu buryo bwa none ku biro by'itora ufashe ugereranije abatoreye ku biro by'itora nabatoye mu buryo bwa none abenshi nabatoye mu buryo bwa none kubyaruro umugwiseni waduhaye
muribaza ko muri ayo matora harimo abandi banyapolitiki batavuga rumwe na leta nk'uko bisanzwe ahandi mu bindi bihugu
ego abagize ijanwa bari abakandida bane ngira ngo n'abandi barabikurikiranye
hari amakuru ariko yatangazwa avuga ko ayo matora atabaye ku mugaragaro kuko abanyapolitiki batavuga rumwe na leta hariho abapfunzwe ikaba hariho n'uwishwe Ejo bundi Alexei Navalny ayo makuru aratangazwa mu gihugu cy'u Rusiya cyane mwarayumvise ngaho.
Jewe n'ukuri nk'umurorerezi cyo ntacyo navuga ko rivumva ko ari ibintu za politiki ngira ngo abagicaye bivuze ko ni bene byo. Jewe mbaza nk'akaburorerezi zo narazi.
Abanyapolitiki mwavuze ko bari batavuga n'umwe na leta bari muri aya matora bitoje n'abantu bari bazwe.
Jewe umurorerezi mu Burusiya mu bwa mbere ndahahaze ndahamaze iyinga novuga ngo bahazwe n'abatazwi no bambeshe ariko ku mateleviziyo twababona bose kandi bose bari bafite umwanya bavugira ko urumva rero abantu kuko ino ukuntu nabonye biyamamaza singa kujya tumenyereye muri Afrika iwacu baja ku masade bakiyamamaza n'amamegafone ino n'ivyerekeye kwiyamamaza hanini nabonye bikorerwa muri ubu buryo bwa none urumva rero aho byogora kuvuga yuko uyu cankuriya yaronse umwanya munini kuruta uwundi n'aburya imbuga zabo ngurukana bumenyi zugururiwe bose n'amateleviziyo babibona ibyo mugani ibyo nabonye ibyo ntabonye ntacyo nabivuga ko
mu bibanza byo gutoreramwo mushaka kwa mwaragiyeyo abanyagihugu baje gutora bari bameze gute umwarabona ko afite umunezero canke basa n'abantu nyene batizigiye ayo matora
ibyo nakubwiye ahubwo byadutangaje ino ko twabibonye umunsi w'itora n'umunsi nk'uwundi abantu babatekanye ibikorwa birabandanya abantu baza gutora babandanya nta kintu na kimwe cyerekana yuko abenegihugu bafite umutima uhagaze bari batekanye batoye mu mwidegenzo n'umutekano ntangire
abarorerezi bavuye mu Burundi bo bangana iki
jewe kumunaje nk'umugwiseni ariko mu nyuma narabonye yuko n'umukuru n'inama nshingamateka w'u Burundi yatumiwe nico bita duma ngaha duma no gukora inkinama nshinga mateka yo ngaha nawe nyene niho yari abo ni bonashobora kumenya abandi bashobora kuba baje baje mu zindi nzego ntashobora kumenya
Prosper ntaho rwamiye umukuru mu rwi w'igihugu cyo Burundi hujejwe amatora murakoze cyane gose ku kanya mu ha radio ijwi rya Amerika
murakoze cyane
Chuti za chuni kuri cho chigani rorero dushoreje ho ayamakuru mbashimiye ko mwahisemo radio ijwi rya Amerika mbifurije umugoroba mwiza murakarama.